mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nange Eugenia Mukankusi nongeye kubasuhuza. Radio ijwi rya Amerika muyumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Naho mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi short waves kuri metero 19 na metero 22. Naho ku rubuga rwa internet mwadushakira kuri www.radioyacu.com. Ikaze mwese mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba.
Dusavye iyo radio kwisubira ko ikabeshuza iyo nkuru ndetse ikanasaba ikigongwe kuri iryo bara ataraho. Dusavye ubutungane bw'u Burundi gukora ivyo amategeko aburekurira.
Uwo ni Alain Tribert Mutabazi, buramatari w'intara ya Kirundo mu Burundi, ubwo yasomeraga ijambo leta y'u Burundi rya leta y'u Burundi abitabiriye imyigaragambyo muri iyo ntara, aho leta y'u Burundi nyine ivuga ko amakuru ya BBC ari urukurikirane rwo gukwirakwiza ibihuha ngo bihora biboneka mu gihe hitegurwa amatora. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye harimo niyerekeye ibibazo by'abacuruza imyenda ya caguwa mu Rwanda. Turaza kuzigarukaho ku buryo burambuye mu kanya, ndetse na cya kiganiro kwa Nyaburunga ni mu kanya. Mube hafi ya radio yanyu. Amakuru yo mu karere tuyahere mu Burundi, mu ntara ya Kirundo. Abanyagihugu benshi bazindukiye mu myiyerekano aho imyiyerekano bahamagariwe na leta yo kwiyamiriza ikimenyeshamakuru cy'Abongereza BBC. Mu ijambo rya leta ryasomwe na buramatari w'intara ya Kirundo, leta y'u Burundi ivuga ko amakuru yashyikirijwe n'icyo kinyamakuru ari urukurikirane rwo gukwirakwiza ibihuha bihora biboneka mu gihe hategurwa amatora. BBC isabwa kubeshyuza iyo nkuru, bitaba ibyo ubutungane cyangwa se ubutabera bugahamagarirwa gukora ibyo amategeko abwemerera. Inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Iremera ya radio BBC turagiyamirije.
Turagiyamirije.
Ubutungane bw'u Burundi.
Abitabiriye imyiyerekano yo kwiyamiriza ikimenyeshamakuru cy'Abongereza BBC mu gisagara cya Kirundo bagize urugendo rw'ibirometero vya baba indwi muri ico gisagara. Ni urugendo rwarongowe na buramatari w'intara ya Kirundo ari kumwe n'abandi bategetsi bavuka muri iyo ntara, uhereye ku mushikiranganji w'ibikorwa vya leta Jean Bosco Ntunzwenimana. Mu itangazo rya leta ryasomewe abakoze imyiyerekano, leta yamenyesheje ko imaze igihe ihanganye n'abashaka kudurumbanya igihugu kugira baburizemwo ukwishyira n'ukwizana. Amwe mu mayeri leta yavuze ko ariko arakoreshwa ni ugukwiragiza ibihu. BBC yiyamirijwe muri ubwo buryo kwireresi yasohowe ku itariki ya kane uku kwezi kwa 12 uyu mwaka. Ni ireresi ivuga ibijanye n'inzu yoba ikoregwamwo ihohoterwa ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi iri muri karitsiye ya Kinindo mu gisagara cya Bujumbura. Ihangiro ni ugushaka gushikana bamwe mu banyepolitike ku butegetsi batarushe, nk'uko bisomwa na Alain Tribert Mutabazi, buramatari w'intara ya Kirundo.
Ayo mayeri akaba ari iyindi nzira batoye yo bashikana ku butegetsi kuko batateguye abanywanyi babo kugira bazobatore mu matora yimirije yo mu 2022. Kandi muziko leta y'u Burundi itahengeshanije kubatera kamo ngo batahuke bitegurire amatora, abaronderwa n'ubutungane nabo bafatwe intahe ibakubite mu gahanga budasize inyuma na bamwe baronderwa ku cyaha cyo kugandagura nyenicubahiro umukuru w'igihugu wa mbere yitorewe n'abenegihugu Ndadaye Melchior n'izindi ndongozi nyinshi zamufasha kuyobora iki gihugu.
BBC yagirijwe ko itabikoze ubwa mbere. Leta y'u Burundi ivuga ko itangazwa n'ingene ico kimenyeshamakuru gisubiriye gukora ikosa nk'iryo kikiri mu bihano caherewe hamwe n'iyindi radio.
Muribuka iradio BBC isamiriza ko mu gihugu cyose bariko barimba ibinogo ivyo bise fose commune mu kinofunofu zo gutamwa abatutsi. Ayo maremerentanya yabeshujwe bihagije kandi abenegihugu bagumye batekanye kuko bonyene bari bazi ko ivyo bivugwa ari amaremerentanya, ari ikinyoma cyambaye ubusa. Inyuma yaho leta twitoreye ifatiye ingingo yo guhagarika amaradiyo amwe amwe mvamakungu nka RFI na BBC gusubira gusamiranira ku butaka bw'u Burundi kuko ayo maradio nyene yari yagiriwe n'icyaha cyo gukwiragiza amakuru atatohojwe wamengo byaheze twibagira ko abakurambere bayamaze bati ingeso iraraba niwe
mugihe cyo kimenyesha makuru kitobeshuza iyo nkuru leta y'u Burundi isaba ubutungane gukora ibyo burekurirwa n'amategeko
leta y'u Burundi iratangazwa nayo maradio wo kwibaza ko abayakoramwo ari bakaruhariwe mu gutohoza no gutangaza amakuru asesanguye ariko ugasanga bariko bakora umwuga wabo mu ntumbero yo gucafuza no kuremenanya gusa dusavye iyo radio yateguye kandi gashira mu ngiro iryo remenanya kwisubira ko ikabeshuza iyo nkuru ndetse ikanasaba ikigongwe kuri iryo bara ataraho dusavye ubutungane bw'u Burundi gukora ivyo amategeko aburekurira
muri iryo tangazo rya leta byasomewe abitavye imyerekano yo kwiyamiriza inkuru yashikirijwe n'ikimenyesha makuru cy'Abongereza BBC leta igabisha ibindi bimenyesha makuru ivyo mu Burundi canke ivyo hanze kwiyubara kugwa mu mutego nk'uyo ivuga ko BBC yaguyemwo iryo tangazo risozera rihamagarira abanyepolitike bahunze guhunguka abarondegwa n'imitahe mpuzamakungu bagasabwa kwemera ko intahe bakubita mu gahanga mu kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kHz 15,300 kHz 15,675 na kHz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kHz 15,180 na kHz 13,630 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kHz 15,460 na kHz 17,530 Radio Ijwi rya Amerika Radio Yanyu
Amakuru y'Ijwi rya Amerika rero tuyakomereze mu Rwanda aho abacuruzi b'imyenda ya caguwa bakorera mu masoko hatandukanye yo mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'igihugu batavuga rumwe n'inzego z'ubutegetsi ku byemezo zibafatira kubera ubwo bucuruzi abo bavuga ko abashinzwe gusoresha babasanga mu isoko bakabatwarira ibyo baranguye kandi baba babisoreye icyakora ubutegetsi buvuga ko imyenda butwara ari y'abazunguzayi bacururiza mu mihanda baba bayinjije mu buryo bw'amagendo ni inkuru y'umunyamakuru wacu mu Rwanda Temistokre Mutizima
Hashize imyaka irenga ibiri ubutegetsi bw'u Rwanda bufashe icyemezo cyo guhanika imisoro ku myenda n'inkweto byambawe bizwi nka caguwa mu gisa nko guca intege itumizwa ryabyo mu mahanga ni ingingo itaravuzweho rumwe haba imbere mu gihugu ndetse no ku ruhando mpuzamahanga na n'ubu hirya no hino mu gihugu rero haracyagaragara ibibazo bishingiye kuri ubwo bucuruzi bwa caguwa nko mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda abakesha amaramu ku bwo bucuruzi baravuga ko bakomeje kubangamirwa n'inzego z'ubutegetsi zibasanga mu masoko zikabambura ibyo bicuruzwa kandi baba basoze
harya badusanga nk'hariya nyine haradukorera ku bitara bakamanura imyenda yacu bakayitwara kandi twege buri kwezi baraza kadusoresha tugatanga n'ibihumbi 60 by'ipatante ku mwaka Mose nimba bitemewe kuki tubisorera cyangwa nimba bitemewe batuzana ibyemewe ari byo ducuruza
nasoze natanze umusoro namara gutanga umusoro hano dusora bitanu ku kwezi bakaza bakabitwara nkabura hepfo na ruguru badusanga no mu isoko bagahambira byose bakagenda
abo bacuruzi bakorera mu masoko atandukanye muri Rusizi bavuga ko nibyo bacuruza ubutegetsi butabyemera butakabaye bukomeza kubasorisha kuko ari ukubateza igihombo
wenda ruko mwatuvugira nimba wenda se no mu isoko bitemewe kandi bakaza kudusoresha wenda mwavuga ati ni forode turajya tuza tuyitware duhombe ariko batadusoresheje urumva kuri amafaranga wamara kuriha mundi mwanyu gatahira nta nitike nutwo wacuruje wenda batari baza kugufata kabura dusoze ugatarono nani jumbo ufite cyo gutega
ubutegetsi bujya guca imyenda n'inkweto bya caguwa zimwe mu mpamvu bwashyiraga imbere harimo yo guteza imbere inganda zikorera imbere mu gihugu nyamara abacuruzi bagaragaza ko nanubi bijyanye n'ibikorerwa mu Rwanda byakabaye bisimburizo caguwa bitabageraho aha muri Rusizi
batubwira ko made in Rwanda ikora ariko rwego kugira tubone imyenda yaho nimba bikorerwa Kigali ntago tubizi ntago tubibone ni Rusizi twebwe
ahubwo nategereje nimbi yo made in Rwanda zange navuze n'amapantaro cyangwa amajipo cyangwa icyo cyaweze cyo nabonye ntarahira ni ibikapu ibyo nabonye made in Rwanda
nahake bibonetse kandi abaguzi barakinubira ku biciro byabyo bihenze cyane ndetse bidahura n'amikoro ya benshi muri bo
ntago tunganya imbaraga cyangwa ubushobozi ubu niba mfite 500 yanjye njobora kuza hano nkabona umupira wo kugira ute kwambara hari ufite 5 cyangwa rufite bingahe nakabona muri muntu mu kiciro cye wende myenda bayidukoreye nayo igiye ingana nuko abantu bagiye banganya ubushobozi nabyo byadufasha murakoze
nanje gushaka umwenda wo kwambara hangaha nazanye amafaranga 5000 pe kandi imyenda ndayibonye ubu ndatashye mugiye nari kujya hari anaguri pantaro nti pantaro imwe nakugura ako nabasha kugura ipantaro ebyiri nkumva mwenda mwadukorera ubuvugizi kuri iki kintu kijyana na made in Rwanda bajye bayisohora nyine iyo myenda iri ku giciro ku buryo buri wese yakwisangamo
icyakora inzego z'ubutegetsi muri Rusizi zo zirahakana ko abacuruzi bacagu wabakorera mu masoko baba bamburwa ibicuruzwa byabo Bwana Kayumba Efremu yobora aka karere ati
ibyo navuga ko nakuri kurimo kuko imyenda dufata mu nzira tukayambura abanyirayo niba abandi bacururiza mu nzira babazunguzayi kubera ko nibo batarasoze ariko abandi bafite ibitanda bakorera mu masoko baba banafite n'ibyangombwa aho bayiguriye uba bangabo rwose umutekano wabo urarinzwe 100% kandi niyo dufata abandi babizererana hanze tuba tugira ngo turinde babandi binjije ibicuruzwa mu buryo bwemewe n'amategeko bakabangamirwa n'abandi babizana bitasoze kuko birumvikana bagurisha ku giciro gitoya noneho abandi basoze bakabora abakiriya abatarasoze bibyinyereje imisoro ugasanga nabo bari kuzamuka cyangwa se bari gucuruza cyane
kuva mu kwezi kwa 7 kwa 2016 nibwo ubutegetsi bw'u Rwanda bwafashe ingingo yo guca intege itumizwa n'icuruzwa rya caguwa aho imisoro yikubye inshuro zirenga 20 zimwe mu mpamvu zashyizwe imbere zirimo zijyanye n'isuku ndetse n'ubuzima bw'abaturage ariko kandi hakabamo no guteza imbere inganda zikora ibyambarwa z'imbere mu gihugu no mu karere gusa kugeza ubizo ntizirashobora guhaza isoko haba mu bwinshi ndetse no mu bwiza bw'ibyo zikora ngo bijyane kandi n'ubushobozi bw'umuguzi iyi ngingo kandi yatumye u Rwanda ruhagarikwa mu masezerano yoroherezaga bimwe mu bicuruzwa byarwo ku isoko rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika azwi nkaguwa mu ndimi z'amahanga abategetsi bavuga ko n'ubundi inyungu rwakuragamo zitagera kuri 1% by'ibyo rusanzwe rukorana n'icyo gihugu Emistocre Mutijima ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10. Mukomeje kumva rero radio yanyu ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ubu noneho ni umwanya w'ikiganiro kwa Nyaburunga
kwa Nyaburunga kwa Nyaburunga
kwa Nyaburunga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika
kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike imibano intwari bereye umutekano n'ibindi
kwa Nyaburunga gihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye
kwa Nyaburunga ni misi yose kuwa gatandatu no kuwimana isaha 12:15 zo kumugoroba kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima
Ikaze ni gwanyu bakunze ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika na cyane cyane mwebwe mudatangwa kwa Nyaburunga. Muri kino kiganiro tugiye gushimikira kuvyerekeye gushira habona ukuri ku vyabaye muri kahise ku Burundi na kamaro kavyo mu kunywanisha abarundi. vyo tukabivuga mu gihe muri no minsi yaherutse kuvyuka ifatwa ry'abikekwa nitohoza ku vyabaye mu 1993 aho mukuru igihugu Perezida Melchior Ndadaye n'abafasha biwe bagandaguwe abarundi bagasubira namwo maze amasinzi n'amasinzi akahatikirira abandi bagahunga igihugu. Ino munsi rero muri kino kiganiro tukarabira hamwe nimba vyukuri ukuri gushobora gucigwa habona kuvyabaye muri kahise ku Burundi na cyane cyane ku magumu Burundi bwaciyemwo ntibigira ingaruka ku mubano w'abarundi. Turabira hamwe kandi cokorwa kugira ngo ukuri kugiye habona kuri kahise k'igihugu gushobore gufasha mu kunywanisha abarundi. Mukuru kiganino turi kumwe n'abatumire babiri. Honorable Adolphe Banyikwa numushinga mateka mu mugambwe w'abanama rimwe FNL. Honorable mwaramutse.
Amahoro cyane.
Sango muri kino kiganiro.
Nakoze cyane.
Nakoze nawe. Ubundi turi kumwe ni Honorable Fenias Nigaba numuvugizi w'umugambwe w'inzira guhemuka Sawanya Frodevu. Honorable mwaramutse.
Mwaramutse neza.
Sango muri kino kiganiro.
Mwakoze kudutumira daramukije na mugenzi wange turi kumwe ngaha. Naramukije ka abarundi mbere n'abanyamahanga bari kubatwumviriza.
Nakoze mu gutangura mbere mu mugambwe Sawanya Frodevu. Honorable Fenias muri iminsi ariko harafatwa bikekwa ko bo baraganda baragize uruhara mu vyabaye mu 1993. Ku bwanyu uno munsi ibyo bintu birafite isiguro.
Ego iki kibazo ntugifatira cyane ku 1993 gusa kuko Burundi bwaraciye mu ngorane nyinshi haragi habaho ugwimo gwabaye mu Burundi si gwe gukora mu 1993 gusa ahano baha amatarika mwamwe ahambaye habagi harabe ngorane mu kigihugu cyacu mu 1939 harabaye ngorane mu 1992 harabe ngorane 1988 harabe ngorane 1993 gushika mu 2000 harabaye ngorane nyinshi mu 2015 harasubiye kubizindi ngorane urumva rero ingorane zabaye mu gihugu cy'u Burundi ingorane
igihugu cy'u Burundi cyagiye gica mu ngorane
nyinshi hama rero mu 1993 umukuru w'igihugu nyine icubahiro Ndadaye Melchior yatowe atorwa n'abanyagihugu amatora bakumugaragaro arayatsinda intwaro ya demokarasi yaritanguye kugira ngo ishinge imizi mu gihugu cy'u Burundi hama rero inkozi z'ibibi baramugandagura kumukumva gusa ngo basubize demokarasi nyuma ntisubire kubaho rero abamugandaguye bari mu gandagwa nyina bafasha biwe bica biratobira facita mu gihugu cyose abantu barasubira namu ibyo rero yarusha harabaye ibiganiro abantu barumvikana bamasezerano yarusha barumvikana bati hakwiye kujaho umugwi uzurondera ukuri ku byabaye mu gihugu. Ariko ku 1993 ku byandadaye umugambwe Sawanya Frodevu mbere n'umujyango wa Maraso wandadaye baritwa twaritwaye urubanza ruja mu bucamanza urubanza rero twebwe ntituvuga ntikubwi wacu ntikuvuga ngo ruje mu by'umugwe kuvuka no kurekuranira kuko twikwasa ku rubanza rwaramaze kuja mu bucamanza ubutungane uretse ko ubwa mbere ubutungane butasha bwashatse guhinge ku rubanza turabyanka turunguruza ubu rero bako bavuga ati bari ko bararondera abo barabikoze twebwe muri Frodo baburuti ni barondegwe ariko ntihagira umuntu yovamwo aho hote kwa cahingarenganywe hakabemwo umuco umuntu wese yoba yaragize icyakora cyose uwari we wese
nabo sanga ari mu Frodo
twebwe muri Frodo ntikwigeze kwigisha ibyo bintu naho yari mu Frodo yaragize uruhara mu byo kwica abantu yofatwa kuko niho ubutungane bwa buriko burakora rero ntazogire mwana n'ikinono twe muri Frodo niko tuvuga abantu umuntu wese afise ibintu uvuga ibyo yakoze bijyanye no kwica abantu abaganda b'umukuru w'igihugu nabisha abantu mu nyuma nabo nyene babazwe rero zinshatuje dusubira inyuma no kwiza ibindi byabaye kuri byagiye biraba izingwane nabyo nyene
amatoza
ukuri kujya habona nabo nyene kuko abagihugu cyo ndi cyagiye kiracha bibezo birebe ego
honorable Banyikwa avuze ati ukuri kujya habona si kubya 1993 gusa ibintu byose byo babaje Burundi bigashira Burundi mu kaga ukuri kujya habona baba musanga FNL ni haja habona kuri hari bihaba bibagaruka ko namwe
makoze kwicho kibazo nibaza ko twese turabarundi ivyabaye muri kino gihugu ni byinshi cyane kandi nibirebire nibaza ko ukuri uko ariko kose ni kumwe kukwe kuja habona kandi bitagenze uko nibaza ko muri kazoza kino gihugu bizoba kigora kubaho canke ariko baravuka muri kazoza bizoba gora kubaho bamuvuze muti abFNL ari bizoba fata n'ubutungane icyo twari kutugwanira cyagaraga twari ukuri hanyuma ubutungane bwakora bwakora neza to buhengamiye jeneza ko atakibaza hanyuma ibyabaye kuri nyakubahwa Ndadaye Melchior byatubabaje abarundi twese kuko uravye atowe mu mezi atatu ukuntu igihugu cyagitanguye kumera cyari ibintu byiza rwose cyane legend baza ko ahubwo abatumye nyakora Melchior Ndadaye abakora bijya bintu baratwiciye intumbero y'iterambere ya kino gihugu
ubona bifuni yacu bivuze ati kwabaye gusubiza inyuma demokarasi
rwose cyane
nawe uciyongera ko n'iterambere
si demokarasi gusa kuko je ndibwa ko nari ku ishuri nace mpeba kwiga n'abandi benshi baravye kwiga abandi barahunga murumva ko hapfu ibintu byinshi cyane demokarasi hapfu iterambere ry'igihugu n'ibindi bindi byari gukurikira kuko hari intumbero nziza cyane ego minisitiri Mufode ariko je natoye nyakubahwa Melchior Ndadaye kuko yarafite imigambi myiza kuri kino gihugu
ni wari Mufode uri wari umupolonye
oya aho nari ndi hose nari umurundi
wana kuvuga ko wari umuparipehutu
ariko nibaza ko hagati yacu twese hari ukumvikana ko tuzi gutora kugira ngo tubabe ko ibibazo byari mu gihugu byoterega umuti ariko siko byagenze hari gufata umurongo wo gutora umuti byaciye biyangana
none ku bwanyu murumva ngene Uburundi no munsi bugaruka ku byabaye 93 inyuma y'imyaka 18 inyuma y'imyaka 2025 bibaye
ahubwo baratevye jewe nibaza ko nta rubanza rubora ariko kandi ubona abantu bakoze ibara bariko bagendagenda hirya no hino ko bigombe urumva ko agasuzuguro na cyane cyane agasuzuguro ku ntwaro ihari ikwiye gusubiza iteka ubutungane ubutungane nabwo bugakora budahengamye kugira ngo butore ukuri aho kuri kugira ngo abantu dushobore kubandanya iterambere ry'igihugu ataribazo bihari kandi kanatsinduravye abarundi hagati yabo ubwoko butandukanye nta kibazo kihari uretse abantu bafise ejo bashingira ko kugira ngo bashobore gukora ibitari byiza mu gihugu
abayifata nko kugomba kwihora abatutsi cyangwa kubarenganya nta shingiro bifise
bujugiye ejo no hino karaba abahutu n'abatutsi n'abatwa barabanye ntangora ariko hariho rero utubazo turi hejuru cyane cyane abantu bateye imbere mu bwenge abantu bize nibo bafite ibyo barurandera bagacakoresha abantu bo hasi bakabateza ibibazo uravyo uri kurabyiga neza niko biri
ubu rero bashize habona ukuri nimwasanga harimo n'abanama rimwe bafatwa n'ibyo bintu mwe mugira muti uko ni kuja habona
jewe ukuri ni kumwe ni kwabo kukuri kushoboye kuja habona tuzovyemera
Honorable Finiasi isabanya Frodebu hariho abanyudamwe bakayagira ko kirya gihe ishobora kuba nayigize uruhara mu iganda gwaje abarundi bakurikira urupfu rwa Ndadaye Melchior uko kuri aho kuzira nti kubahitana
abayagiriza urumva nabayagiriza ntabwo ubutungane ntiburakora ubutungane nibwakora bukerekana budahengamye umuntu wese afite icyo yakoze muri Frodebu ntidutinye ubutungane dutinye ubutungane buhengamye nibwo budutera ubwoba mbwa butungane kuko muri demokarasi n'iyo jambo rihamba n'iyo wubakirako twe ntidushobora kuvuga turi imbere demokarasi tudashyira imbere butungane umva rero ubutungane mugihe haboneka ubutungane bwiza budaca urubanza kuri telefone budaca urubanza kubera barubwiye ibi ntangwane nimwe kuri twebwe batohoze hamo wazokwerwa n'icyaha ahanwe hakurikijwe amategeko hatakurikijwe ngo ngujyane dusange umugambwe ngujyane dusange ubwoko ngujyane dusange ibi barabe gusa icaha bahana umuntu bakurikira icaha yakoze
nyine kubera iki ibindi bya ibindi ayani mabi yashikiye Burundi mugira muti yo je muri wa mugwi wo gushira abone kuri no kunywanisha Abarundi mugaba hageze ku kibazo cyanda Ndadaye Melchior mugaka mugira muti ni hakuri ubutungane
ega urundi rubanze rwamaze gushingwa uyu mugwi Severin ntiwaje gusubirira ubutungane twe twaramaze gushingisha urubanza nuri mu butungane umva rero Severin nubwo yoze ntiwaje kuvuga ngo ngibyari muri mu butungane tutabikuyeyo aho ho ubutungane bwa bwacu bwatswe ijambo twebwe rero ibi bimwe bitage mu butungane tuvuga duti Severin tohoze ake cyage mu butungane twebwe duti ubutungane nibwo kunakuru twe umuga musanya Frodebu waritwaye turindire ku rubanza rucika urumva rero twebwe ayandi mabi yarabaye hamwe nta barose ngo yitwa akiri mu butungane mugabo nawe turavuga duti abayakoze bamenyekane kuko muri Severe uretse ko ubu gusa bakuyemo ikintu cyari gihambaye hagasigara ibintu ubona gusa by'ibikanganyoni
bakuyemo iki
ikintu cy'ubutungane nkirimwe kandi aricyo gihambaye
uvuga ati bakuyemo bani bande bakuyemo
none abahinduye amategeko none wabonye ko bahinduye amategeko abahinduye amategeko cyo tuvuga ubutubushira ku butegetsi wabuhari cyo ikigiye iyi none urumva rero ko bakuye muri gajambo ry'ubutungane haje bagize nabe kuko n'uyo azokwagirizwa yakoze ibi bintu mu imyaka yinde y'amabi y'ubushyagikije yakuye gujije imbere y'ubutungane nawe nyene nta kuvuga ngo harimo byo guharira nabyo kivunga eka umuntu yarakoze icaha yo hanwa
honorable manyikwa kubona mu gwisevere yo gushira habona kuri no kunywanisha abarundi haravuyemo inkingi y'ubutungane honorable finance avuga ati ubutegetsi bwarakuyemo iyo nkingi mwewe murabishima
bon nibaza ko severe fise sa mission mabonye ko bayongeye n'ikiringo ku cy'imyaka guhera imbere yuko twikukira gushika muri demire kombye si nibuka neza nibaza ko icy'ubutungane kivuyemo atacyo byofasha kuko ndazi ko nibakora bagashikaho bageze ko ubutungane bataze kuzokora ko budakoze abakoze amabi none byogenda gute kubwira naka ati ngirira imbabazi narakoze ibi ngirira imbabazi narakoze biriya umva ko bituma bihagije hubaho kurondera ibyabaye bakabishira habona hanyuma abantu bakabateranya nimba naka yifuza ko bamutunganiriza ifuka mutunganiriza ko bitagenze uko muri kazoza bizotereke ndeke bazo nibaza ko batabukuye ko batabukwemo nko kubukuramwo hari impamvu baba barabibaza
bira bari mu butegetsi ubundi bazokurikiranwe
sindabyebaza kuko nabo yabekwa mukurikirana nibaza kiri president yabazo katazokurikirana
urakoze cyane
kwa nyaburunga
ahani waharangiriye igice cya mbere cya kino kiganiro ndagushimire honorable Adolphe Banyikwa nibutse yukuru umushinga mateka umugambwe FNL w'abanamarimwe wakoze kitaba kino kiganiro
makoze namwe ndabashimiye no hanyuma tuzokwitaba
urakoze ndagushimire nawe honorable Phineas Nigaba nibutse yukuru umuvugizi w'umugambwe w'inzira guhemuka Sabanya Frodebu wakoze kitaba kino kiganiro
ego mwakoze kudutumira turabashimiye
nongere nshimire wo wahisemo kudukurikirana ndabipfuze mwese kuranirwa mu banyu no mu vyanyu naho butaha
kwa nyaburunga
cari kirameshejwe na Jerome Niyonzima
kwa nyaburunga ni misi yose kwa gatandatu no kuwimana isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba
kwa nyaburunga ni kuri radio Ijwi rya Amerika.
Dushimire rero Jerome Niyonzima kuri iki kiganiro kwa nyaburunga hari nacyo kandi dusorejeho ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha tubashimire cyane mwese kuba mwaduteze amatwi kwa mwahisemo gukurikira radio yanyu ku buhanga bw'ibyuma yari engineer Nelson Robs yarafatanije na Geoffrey Mutagoma kuri mikro hari Eugenia Mukankusi mugire rero ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika mukurikira kuri FM 88.3 FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda naho mu Burundi mukatwumvira kuri metero 19 na metero 22 ku mirongo migufi naho ku rubuga rwa internet ni wa3@radioyacuvewa.com mugire ibihe byiza.